nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti na mwakunzi bakaduhe nzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi igenekezo rya munani mu kakaro umwaka wa 2024 twateguriye tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Hari imyidogo myinshi iri mu banyororo bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Imvo yabyo ngo nuko bakatiwe amazi muri iyi minsi kandi bakaba bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Ngo bagezwa kubacira amazi akaba ari umusirikare yitwara nk'urongoye iryo bohero. Abanyeshuri nabo barenga 1500 mu ntara ya Muyinga nibo bitezwe ko bazokora kuri uyu wa kabiri ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara asaba abanyeshuri bose kuzinduka mu bibanza bazokoreramo ico kibazo kugira birinde inkurikizi mbi zose zituruka ku gucegwa. Imigenderanire hagati y'ibihugu by'akarere yoba igiye gusubira kuba myiza. Ivyo vyibazwa n'abatari bake inyuma y'inama imaze iminsi i Zanzibar mu gihugu ca Tanzania hagati y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Kwari uguca ku mayange deka mukanya tuce tuja mwidoneza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Icuka se ciza mwibohere kuri rya Bubanza. Abapfungwa muri kino gihe bakaba barakatiwe amazi mu mabombo, bakaba bafite amakenga ku buzima bwabo. Amakuru ava muri iryo bohero rya Bubanza yemeza ko igisongerezi mu ntwazangabo bita Dokor ariwe ari nyuma y'iyo ngingo ngo akaba yitwara nk'urongoye ibohero. Reka inkuru tuyibaze Evelyn Mukeshimana.
Nkuko amakuru ava imbere mu ibohero abivuga, umusirikare w'ipete rya Ajudant Major azwi ku izina rya Dieudonné Nduwimana arica agakiza muri iryo bohero rya Bubanza, aho na zimwe mu ngingo zifatwa nk'urongoye ibohero azihagarika. Uwo musirikare bita Dokor mu ibohero yoba ariwe yatanze itegeko ryo kugara amazi muri iryo bohero. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko amazi yirigwa ari isesa hafi y'uburaro bw'abafungwa, ariko ko abanyororo ataburenganzira bayafiseko. Ayo makuru yemeza ko abanyororo bamaze amezi abiri bariha amafaranga 1500 ku ibido imwe ku babishoboye, kuko hariho abadashobora kuronka ayo mafaranga. Iyo ngingo ifatiwe abanyororo yaje gutitura ibijanye n'isuku. Ubwiherero butakironka amazi bwatumye ataho kihatumbera. Abanyororo bakaba batinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike muri kino gihe. Kuri ico cuka kibi kivugwa muri iryo bohero rya Bubanza, Dieudonné Nduwimana bita Dokor ngo yoba yarabwiye abafungwa ko nawo kwishwa n'inzara bitamuraba, kuko babujijwe kuja kuvoma amazi hanze y'ibohero. Ayo makuru yo mu ibohero rya Bubanza yemeza kandi ko umuyobozi w'ibohero yaheruka guha uruhusha rwo gusohoka kuri bamwe ku bafungwa baherekejwe n'abapolisi, ariko ngo uwo Dieudonné Nduwimana akaba yarabankiye. Abanyororo basaba ko uwo mudokor yokugwa muri iryo bohero. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone urongo ibohero rya Bubanza kugira atange umuco kubiriko bishikira abo banyororo ajejwe.
Arakoze Evelyne Mukeshimana. Tuve ibubanza turi Muyinga mu gisata cindero. Abanyeshuri barenga 1500 mu mwaka wa nyuma amashure yisumbuye mu ntara ya Muyinga nibo kuri uyu wa kabiri aho bukera bazokora ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kwiga kaminuza. Ico kibazo kizokorerwa mu bibanza bine nk'uko amakuru ava mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avyemeza. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago ahamagarira abana kurara mu ndaro y'ishure kuri no wa mbere azokorerwa ico kibazo kugira birinde ibisamaza canke ibyo bacereza. Josine Kaz.
Imyiteguro ku banyeshuri biga mwaka wa nyuma w'ishuri shingiro yo gukora ikibazo cha leta ngo yagenze neza mu ntara ya Muyinga nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago. Abaregwa barenga igihumbi amajana indwi bavuye mu mashuri 57 akaba aribo bazokora ico kibazo ngo bakazoba bari mu bibanza bine. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga asaba abo baregwa kurara kuri no wa mbere mu ndaro y'ishuri aho bamwe bose bazokora kugira ngo babereke ibibanza bazicaramwo.
Aba bana tusaba yuko itariki 8 buca bakora babashitse mu ndaro kugira ngo ubwa mbere babereke aho barara kandi baze babereke n'ibibanza bazicaramwo kuko ibyo bikogwa imbere yuko bakora icyo kibazo. Tusaba ko abana bose bakora bari mu ndaro uko hari gihe bica bizana uruja n'uruza ko muri bikanagora abasanzwe babakiriye ugasanga abo bana bamwe barataha bandi bakaguma mu ndaro no baheze bagakorera hamwe kandi bagafashanya no gutegura ivyigwa muri urya mwanya bariko barakora ico kibazo.
Blaise Pascal Misago asaba abanyeshure bazokora ico kibazo kubandanya bubahiriza amategeko y'ishure bakagenda batwaye umwambaro w'ishure kandi bimosheje.
Nuko abo bana bategeza kuza bambaye umwambaro uranga amashure bariko kandi bakaza banimosheje. Kuko turakunze kubibona abana ko muri bazaba badafite uniforme canke ntibaze bimosheje ivyo turabasaba ko boza biteguye kuko amategeko agenga amashure abakibandanya rero bezo bakubahiriza amategeko agenga indaro uburaro bw'amashure kugira ngo bigende neza.
Abanyeshure bakaba basabwa kandi kutagorana mu ndaro bakorohereza abazoba babakiriye. Abavyeyi nabo bagahamagarirwa kurusa abana babo uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bazoshike ahakorerwa ico kibazo batabanje kuvunika.
Tuzine kaze arakenuye leta y'u Burundi herutse gusaba ubugira kabiri kwinjira mu muryango w'ibihugu byiyemeje guteza imbere ubutunzi bivuye mu butare n'agataka harimo n'ibitoro. Uwo muryango ukaba washinzwe mu mwaka w'2003 n'ibihugu 140 byo ku isi mu ntumbero yo kugwanya igiturire muri ico gisata kugira ngo abanyagihugu bashobore gutora koyoko mu mafaranga aba avuye muri ubwo butare. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Gabriel Rufyiri arongoye urukoma asigura bimwe mu bisabwa kugira igihugu cemerewe kwinjira muri uwo muryango.
Intambwe ya mbere, igihugu cyagira ikintu bita declaration publique kirasohora itangazo ku mugaragaro ko ibiko kirondera kwinjira. Iyo icyo kintu bamaze kugikora baca bagira ikindi kigira kabiri engagement des entreprises, ni ukuvuga ca bahamagara mu buryo bugaragara amashyirahamwe asanzwe akorera mu ico gisata cy'ubutare. Abandi baca bashiramwo nabone baba angaje ni societe civile n'amashyirahamwe nk'ayi wacu asanzwe abikoreramo imyaka na mirere kandi azwi kwatarayo leta yashyizeho kugira ngo abibikingirize. Kuko amashyirahamwe ajyaho mu by'ukuri niyo ubumvirije ukayigomba kubatandukanya kw'abavugizi ba leta cyangwa abavugizi b'abanyagihugu. Ibyo rero nabo babigize leta ibigize gutyo ntirabyemere kuko nabo baragira amatohoza bakabimenya. Baramaze gushyiraho kunoma romerma umwe biyita rupon focal kuko ibyo byose biri mu maetape agenda arakurikiranwa. Ubu rero bari ku maetape yuko ba rondera secteur privé iri mu byo bisata na societe civile no muri ko baraturonde mbagaze tuvuga tuti kwinjira kugira tufashe n'iki mugabo babanze bidandikiye amiguye ababandi baguma bahagarika ibintu babuza ko ibintu bibandanye kuko abo bantu ni bari kure ya leta bari hafi yayo barabegereye bari muri bo.
Kabuye Rufyiri akavuga ko iyo ngingo y'u Burundi yo gusaba kwinjira muri uwo muryango iriko izahageze kuko amafaranga hava mu gisata cy'ubutare kenshi atawumenya irengero ryayo n'ubunyene dutega amatwi Kabuye Rufyiri.
Mugabo nagenda babwire yuko Burundi bwaronse hafi sakarante ye miliyo no kuvuga kabiri kwijana kabiri kujana y'u Burundi bwaronse avuye mu ntuze umuntu acaba kwicara kuri iyo kibazo none ibyo bintu bishika gutyo habaye iki icyo ni cyambere. Ikigira kabiri fundi gari muyo mwaka w'amafaranga nyene gari bwiyumviriye ko buzokwinjiza amamiliyari 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu cy'ubutare. Ariko nagenda babwire habaye icyo bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa murumva ngo ninjije ubusa kwa gusa nyene abayinjije ubusa umuntu agaca yibaza none mu by'ukuri ubushikiranganje bujejwe ubutare ubwo bukwiye numva ko bwiye gufutwa none cyangwa ubushikiranganje bujejwe kava Mena mumba mubyo kuri ijo bintu bizi nsiku kandi byamuko nagira uzoba benshi byamuko yumvira ubusa nico kimene abantu baje guhanya gituri muri muramumba mwese abategetsi batubwira yuko mu mafaranga yashuje yashubije mugabo kuri mu majambo tuzite turaba turabira.
Inzamba
kadi inzamba gateka kawe amakuru twateguriye arabandanya mu gisata cimigenderanire migenderanire hagati y'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yobigiye gusubira kuba myiza ico ni cizere cibonekeza inyuma y'imibonano y'abashikirangano y'imigenderanire n'amakungu u Rwanda igihugu ca Kongo ya ntwaro rusangi iyo mibonano ikaba yabereye Zanzibar inyuma y'inama yakoranije muri iyo zinga abashikirangano b'ibihugu yuhurikiye mu ishyirahamwe y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Pierre Gahungu.
Abo bashikiranganje b'imigenderanire n'amakungu bakarere ka Afrika y'ubuseruko bahuriye muri Zanzibar kugira bige ibibazo by'umutekano mu karere n'imigenderanire hagati y'ibihugu bihurikiye muri EAC. Kakaba kandi arakajyo ka bamwe bamwe ko guhura mu mwiherero. Abo ni nk'abo mu Burundi n'u Rwanda bahuye mu gitondo cyo ku munsi w'Imana. Albert Shingiro na Olivier Nduhungirehe bakaba bamenyesheje ko bumvikanye ko vuba bagiye gutorera inyishu ku bibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Imigenderanire y'ibyo bihugu ikaba yahagaze igihe Leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugara imipaka isangiye n'u Rwanda irega u Rwanda ko ruhaye indaro umugwi witwaje ibigwanisho Retabara bunasaba ko abashatse guhirika ubutegetsi barungikwa mu Burundi. Kuri uwo munsi w'Imana nyene umushikiranganji w'u Rwanda yarahuye n'icegera c'umushikiranganji w'imigenderanire wa Congo Olivier Nduhungirehe na Gracia Yamba bakaba baganiriye ku matati ari hagati y'ibihugu vyabo. Uwo mubonano ukaba wari uhagarikiwe n'abaserukiye Sudani y'Epfo na Tanzania. Ariko rero naho umushikiranganji w'u Rwanda we yamenyesheje ko uwo mubonano wavuyemo ibintu byubaka kandi warondera inyishu ku bibazo anavuga ko bafashe ingingo y'uko ibiganiro by'u Rwanda na Nairobi binagugwa. Uwo muri Congo we yaciye avuga ko uwo mubonano atakindi warugamije atari ukuganira bisanzwe atanga ingingo yahafatiwe. Bakaba babonanye mu gihe Congo irega u Rwanda ko rufasha umuhari M23 u Rwanda nako rukarega Congo ko yahaye indaro FDLR yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi. Mwomenya ko ivyo bikorwa bikoranije abo bashikiranganji bose mu izinga rya Zanzibar bizomara iminsi itatu.
Mu itangazo riheje gusohorwa kuri uyu wa mbere n'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko rivuga ko abashikiranganji b'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bajeje imigenderanire biyemeje kuzoganira ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda ku igenekerezo rya 31 gitugutu. Imbere yo gusozera hano makuru tugaruke ku makuru y'inkino aho iganwa rya basketball ku rwego rw'igihugu ku munsi wa gatandatu ariho ryatangura. Umurwi Dinamo n'ubu bikaboneka ko ucihariye iryo higanwa ni mu gihe umurwi wa New Star wo uri mu yabira kuko watakaje inkino zibiri za mbere. Abanonotsi bazoserukira Burundi muri za nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zizobera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa kuva ku wa 26 mukakaro ejo niho bafata indege yabashikanye muri ico gihugu. Naye umurwi Vitaro umenyesha ko ukeneye miliyoni 600,000 y'amarundi kugira ngo witegure neza ihiganwa ry'umwaka. Josephine Jones Hunzima.
Duhere muri basketball ahinkino duhiganwa ryo ku rwego ry'igihugu zatangwe ku munsi wa gatandatu kuri Departement de Sport. Ku munsi wa gatandatu nyene Dinamo yatsinze Remesha amanota 86-62 Jimkana itsinda Kern amanota 62-45 Tigers yiraga New Star mu kwitsinda amanota 78-71 y'urunani rutsinda Rezipo bigoranye amanota 58-56. Ku munsi w'Imana Kern yatsinze New Star amanota 78-61 Dinamo itsinda Tigers amanota 86-63 Remesha itsinda Rezipo amanota 38-63 nimugihuru nani gwatsinze Jimkana amanota 70-53 aho bikaboneka ko umugwi Dinamo n'urunani ubariyo itanguye neza ihiganwa nimugihe umugwi wa New Star biboneka kufisa amahigwe make cane. Mu bigeme naho Le Gazelle yatsinze Gladiators amanota 59-50 Young Eagles itsinda Messager Ngozi amanota 63-50 nimugihe urunani gwatsinze Rumura amanota 82-25. Mu mupira w'amaguru umugwi wa Vitaro mu nama ya bose warayitunganije mu gisagara cha Bujumbura wemera ko hakenewe miliyoni 600 z'amarundi kugira itangure higanwa by'umwaka w'2024 ushira w'2025 ni mu gihe mwiganwa riheze uwo mugu wemeza ko akoresheje imiliyoni 220 z'amarundi nayo umugu saruka yagihugu intamba mu rugamba kuva mu kwezi kwa nyakangura atangura inkino zo kurondera itike yo gushika mu nkino z'igikombe cha Afrika zizobera mu mwaka uza muri Maroc. Uburundi buri mu muce L kumwe na Malawi, Senegal na Burkina Faso, izo nkino zizotangura muri Nyakanga. Uburundi bukaba nubwo utararonka ikibuga cemewe na FIFA gishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Inkino zose Uburundi bukaba buzoca buzikinira hanze cyane cyane muri Tanzania. Turangize kubananutsa indwi harimo abigame babiri bafashe indege kuri no w'Imana baje mu Faransa aho bitavye inkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zizobera i Paris kuva kuwa 26 z'uku kwezi kwa Mukakaro. Uburundi bukaba bwarungitse abanotsi bane basiganwa mu kwiruka, babiri basiganwa mu mazi, hamwe rero n'umukobwa umwe ategana imitego ibyo bita judo. Abanotsi bose bari kumwe n'abagize intumwa z'Uburundi bakaba bashikirijwe ibendera ry'igihugu ku munsi wa kane n'umushikiranganji Gervais abayeho ikimenyetso ko bagiye guserukira miliyoni zirenga 13 z'Abarundi aho mu nkino za Jeux Olympiques zizobera i Paris.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye nunga duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Pomfisi Niyongere nabashikije, ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.